mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe ya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi tuvugira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 nibice 3 mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri no mugoroba w'umunsi wa gatatu muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi na makuru yo hirya no hino ku isi akurikirwa nayo mu karere k'ibiyaga bigari kandi mu ngingo z'ingenzi mu Burundi gukingira ihene n'intama bizatangira ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha.
Icyo twobwira borozi nuko umunsi abazobabwira ku mutumbi wabo icyo gikorwa kizobera bwo kwitaba bakazana ibitungo batunze by'imene n'intama.
Iyo ni imwe mu nkuru tubafitiye. Uyo ni Serge Nkurunziza, umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi, asaba aborozi kuzokwitaba isekeza ryo gucandanga ibitungwa. Ahandi naho HCR babajwe n'ingingo ya Israel yo kuva mu masezerano yo kwimura abanyeritreya n'abanyesudani ibihumbi n'ibihumbi bariko bararondera ubuhungiro.
Hagati aho komiseri mukuru HCR Filippo Grandi ari i Kinshasa, impande zombi ntizumvikana ku bibazo byabo bashinzwe kugoboka.
Umugore yarashe abantu ku nyubakwa ya YouTube hano muri Amerika yamenyekanye yaratwa yari yitwa Nassim Najafi Afdagam. Aya makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye tubahaye ikaze mwese. Duhera makuru avugwa hirya no hino ku isi mu karere k'ibihugu by'Abarabu, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe kwitaho impunzi ku isi HCR bimenyesha ko bibabajwe n'ingingo y'igihugu cya Israel yo kuva mu masezerano yo kwimura abimukira babanye Eritrea n'abanyesudani ibihumbi n'ibihumbi bariko bararondera ubuhungiro. Ivyo biro bibandanya kwizera ko ico kibazo kizotorigwa inyishu vuba. Muri aka kanya harabimukira b'abanyeritreya n'abanyesudani bashika ku bihumbi 39 bariko barasaba ubuhungiro muri Israel. Benshi muri bo bakaba baba mu bigwati by'abantu bakenye mu gisagara cya Tel Aviv. Ku munsi wa mbere w'iyindwi, Israel na ONU bari batangaje ko babashije gufundika amasezerano yo kurungika bamwe muri izo mpunzi muri abo bimukira mu bihugu byo mu burengero bw'isi, kandi ko bagiye kwemerera abasigara muri Israel impapuro zibagenga iby'agateganyo kugira bashobore kurondera ubuzi. Uwo mugambi wa Netanyahu watumye haduka amatati menshi mu migwi y'abanyepolitiki begamiye ubutegetsi bwiwe. Abo babona ko abo banyafrika bari muri ico gihugu ca Israel bitisunze amategeko. Benjamin Netanyahu yaciye kura igihugu ciwe muri ayo masezerano yafundise na ONU haciye umunsi umwe. William Spindler, umuvugizi wa HCR, avuga ko muri aka kanya atawuzi ibigiye gukurikira kuri izo mpunzi nabo bimukira ibihumbi 39.
Ahandi naho HCR ifite ibibazo byo kutumvikana na leta ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi mukuru HCR Filippo Grandi nibyo byamuzinduye ubu ngo bari Kinshasa. Kinshasa irega umuryango w'abibumbye n'imiryango itabogamiye kuri leta gukabya cyane mu bibazo by'impunzi, hakabaho naho bavuga yuko ari amahano ngo abantu bari mu kaga cyane by'amahano. Mu byo batumvikanaho harimo imibare y'impunzi. ONU ivuga ko impunzi ari miliyoni enye n'igice, naho leta ya Kongo ikavuga ko impunzi ari ibihumbi 230 barengaho gato gusa. Bityo guverinoma ya Kongo yanze kujya mu nama mpuzamahanga y'abaterankunga iteganijwe i Geneva mu Busuwisi ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa kane. Iyo nama izaba iyobowe na Loni n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Izaba igamije gukusanya amadorari miliyari imwe na miliyoni 700 yo gufasha impunzi muri Kongo. Kongo yo ivuga yuko aya babanyamahanga bashaka aya mafaranga menshi cyane, gutyo adahuye rero n'umubare w'abantu bayakeneye bari mu kaga, ahubwo Kongo ikavuga yuko abanyamahanga bashaka kwikirira hejuru y'abari mu kaga. Filippo Grandi agomba kubiganiraho n'abategetsi ba Kongo n'impunzi ziri i Kinshasa, azasura kandi n'impunzi mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo.
Handi naho abategetsi muri Cameroon babohoje abantu 18 bari baragizwe imbohe n'abagwanyi bipfuza ko intara yo mu buraruko bw'igihugu hisanzwe ikoresha ururimi rw'icongereza kwigenga. Abantu 12 mu babohowe bari ingenzi z'abanyaburaya, abandi bantu batari bake baracari mu minwe yabo bagwanyi. Kuri uno munsi wa kabiri aho abo bantu babohowe na leta bashikanwa mu gisagara cha Yaounde, umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari muri ico gisagara Moki Edwin amenyesha ko 12 muri abo baje basa n'abashonje kandi ko imyambaro yabo itari imeze neza. Umushikiranganje wa Cameroon ajejwe gutangaza makuru Isa Chiroma amenyesha ko abantu indwi muri abo bari bagizwe imbohe baje muri Cameroon bava mu Busuwisi, abandi batanu mu Butaliyano. Bose bari bagizwe imbohe mu ishamba ry'Imanyu, akarere k'ubumanuko bushira uburengero bwa Cameroon ku mupaka na Nigeria. Uko kugira imbohe kw'abo bantu kwabaye nyuma y'intambara yabaye hagati y'abasirikare ba leta n'abo bagwanyi bari kubarorondera ubwigenge bw'ako karere k'uburaruko kavuga icyongereza. Jiroma atangaza ko abanyagihugu aribo baberetse aho abantu bari baranyegejwe. Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Hano muri Amerika umugore yarayarashe ahari icicaro cishirahamwe YouTube hafi igisagara cha San Francisco muri leta ya California hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri uyu wa kabiri uwo mugore yakomerekeje abantu batatu imbere yuko nawe nyene yiyica. Igipolisi cy'akarere ka San Bruno gitangaza ko uwo mugore yarashe abo bantu yari yitwa Nassim Najafi Agdam, akaba yarafise imyaka 39. Itangazo ry'igipolisi rivuga ko atamakuru akwiye yerekana ko uwo mugore yarasanzwe abazi abo yarashe canke ko yarafise umugambi wo kubica. Ibinyamakuru bimwe bitangaza ko Agdagam yaramaze igihe yagiriza ishyirahamwe YouTube kuba hari ama video yiwe yabarungikiye ariko ntibayatangaze mu buryo yayabarungikiye. Uwo mugore yagiriza kandi iyo shirahamwe yuko atahabwa agahembo gakwiye ku mavideo yabarungikira yarungikira iyo shirahamwe. Umuvugizi w'ibitaro vyo mu gisagara cha San Francisco aremeza makuru yuko babiri mu bagore barashwe ubuzima bwabo butakibangamiwe cyane, ariko ko kugeza ejo ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri umugabo yarashwe wewe amagara yiwe atifashe neza. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cha San Bruno Ed Barbeni amenyesha ko abo bantu barashwe hanze iyo nyubakwa ya YouTube bariko barivuna umusasa.
Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi umuyobozi mukuru wa Facebook akaba ari nawe nyiri iki kigo Mark Zuckerberg azitaba komite y'ubucuruzi y'inteko ishinga amategeko Congress ya leta zunze ubumwe za Amerika nyine kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Azabaje gusobanura ukuntu amabanga y'abaturage ari kuri Facebook akoreshwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ikigo cy'ubujyanama cyo mu Bwongereza cyitwa Cambridge Analytica cyaba cyaribye imyirondoro y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni kuri Facebook, kiyakoresha mu rwego rwo kuyobya rubanda mu matora yo muri leta zunze ubumwe za Amerika yo mu 2016. Icyo gihe Cambridge Analytica yakoreraga ikipe ya kandida Donald Trump. Donald Trump rero waje gutorerwa kuyobora igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika, yishyuye rero kiriya kigo Cambridge Analytica amadorari miliyoni 6.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi no kuri Facebook Live aho mushobora kumva amakuru ubone nyene ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Kuri Facebook no kuri Twitter niho turi, adresi yacu ni VOA radio yacu. Ubunaho ni wa mwanya wa makuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko isekeza ryo gucandaga ibitungwa y'impene vy'impene n'intama rizotangura ku itariki 9 z'uku kwezi kwa kane ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Nkuwa gwaje nk'umuntu reka n'ayandi n'ubundi ukene buhari umva yo twa rihaye mu byo kubihetwa mbere impene niyo yoroshe kugurisha
cyangwa akadikanje naho rankora kwa kuyanga none urabona nk'ubu bizohava mbere bigarukana nya dufaranga naho rankoresha twaraheza
wahora ugenda kudirika nk'ahantu kitere ubwatsi rya niho uvuga wasanga ari wigaburiye mu nzu yiriwe inzara ugasanga impene yakototse kwa tabwatsi n'ikime gishakora nk'ikungura nkora ragira ugasanga ntakiragira zigoma ngaho mu nzu ko nyene eh agahene cyane cyane kwadufasha cyane cyane nk'umuntu afize niho kari kabangutse nikoreko barabe yuko no bokurikirana bara nk'umuti w'iyongwara nimba ingwara yashitse bayo ko bayivura
abani bamwe mu banyagihugu baborozi baba mu ntara za Karusi na Gitega bavuga ko bameza meza renga 3 batari kuri yo gushora canke kuragira ku musozi ibitungwa vy'imene n'intama ningi ngo yafashwe mu mpera z'umwaka uheze kubera ingwara ya karanda kivyo bitungwa yari yateye mu ntara zine Kirundo mwaro Karusi na Gitega iyo ngingo yari yafashwe n'ubushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi mu ntumbero yo gukingira ivyo bitungwa bitarandura mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi bamenyesha ko urucanco ngwara ya karanda rwamaze kuboneka isekeza ryo gucandaga ibitungwa vy'imene n'intama rizotangura itariki 9 za kuno kwezi turimwo nkuko vyemezwa na Serge Nkuru Nziza umuyobozi mukuru ajejwe vy'ubworozi mu shikiranganje bw'urimyi n'ubworozi
icyo twobwira aborozi nuko umunsi abazobabwira ku mutumbi wabo icyo gikorwa kizobera bwo kwitaba bakazana ibitongo batunze vy'imene n'intama ntagire gitongo na kimwe gisigara kitarose ubwo rucacho kugira ngo dushobore kugwanya iyo ngwara
uwo muyobozi mukuru avuga ko naho ivyo bitungwa bizocandagwa aborozi batokwihutira gushora umva menyesha
inyuma yuko ivyo bitungwa bizoba birose ubwo rucancho naho nyene bo kwitwararika yuko batoca bajana mu isoko ivyo bitungwa guko tuzoca tubayeza tukababwira tumaze kubonana n'abandi babijejwe icokogwa cyane cyane kugira ngo bashobore gushora ivyo bitungwa canke bashobore kurya inyama zivuye ku ivyo bitungwa
ubwo rucancho bosa kubwo cyane
murabona ko ari kiza cyadushikiye vyihuse cyakiye gitujana mu kintu cyo tuma natwe dufata ingingo zihuta cyane ari naco gituma twashoboye gukorana n'abo dusanzwe dufashanya mu bushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi barashobora guturosa ubwo rucancho mbese n'ibindi byankenerwa bijanye n'icyo gikorwa ku buntu byumvikana rero yuko aborozi icyo basabwa gusa ari ukuzoza n'ibyo bitungwa byabo urucancho ari ku
iyo sekeza ibyo marigiye
turiko turaraba ibiharuro turiko dukorera ko na cyane cyane dufashe ibitungwa dushobora kuba dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi by'imene n'intama turabona yuko icyo gikorwa kizoshobora gukorwa mu minsi ingana na 22 mugamo bikazovana rero ni komine uko ingana cyanke ibitungwa birimo uko bingana
uruhombo kuba rwarabaye kuramara
ibi biharuro tuzatwaregeranije irya nino wahawe n'abarongoye buri nyino ubworozi mu ntara bitubwira ati mu ikomini cyari hari hapfuye ibitungwa bingana uku nubwo nigo ruhombo tumaze kubona mugamo uruhombo muri rusangi uri kuraruraba ntibigarukira gusa ku ivyo biba byapfuye nico gituma rero muri ibi bizokorwa hategekanijwe icigwa cihariye kogwa n'abahinga babizi cerekana neza iyo ngorane uruhombo yateye muri rusangi mu mice yose
ubwo rucanco rwabonetse ku nterano y'ibanki nkuru y'isi yose ishiramwe mu makungu gita ku burimyi n'ubworozi FAO n'ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika aborozi b'impene n'intama bo mu ntara za Karusi na Gitega bayazi n'ijwi rya Amerika barashima kubona urwo rucanco rubonetse kuko bavuga ko bagiye gusubira kwikora kuri ibyo bitungwa ibiharuro dukura mu shikiranganje bw'urimyi n'ubworozi vyerekana ko ibice 14 kwijana vy'amahera yinjira mu gihugu hagati ivyo bita PIB produit intérieur brut mu rurimi rw'igifaransa ava mu bitungwa ni mu gihe ibice 29 navyo biva mu burimyi ikarusi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel urakoze noneho reka eloge wilika neza ari na Nairobi akwakire ni kuri za kaminuza zo muri Kenya nyine abarimu bazo batangiye kwigaragambya bahagarika akazi barasaba leta kubaha amafaranga yabemereye kongera ku mishahara yabo ariko kugeza ubu ikaba itarabishyize mu ngiro eloge rero umwanya no wawe
Solidarity abona bigisha muri za kaminuza za leta bari bihereje amabarabara mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu urugendo rwabo rwabakuye kuri kaminuza ya Nairobi rubashikana ahitwa Jogo House hakoreye ubushikanganje bw'indero muri Nairobi nyene. Charles Mukwaya munyamabanga mukuru nanirwa abakozi bo muri kaminuza za leta muri Kenya yasiguye kwiyegeregere ari leta yitumye ko
yule ambaye anatufanya tu tuwe kwenye mgomo kila uchao ni serikali ya Kenya na wakuu wa vyuo vikuu
wazazi ubutuma kwama muri za yegeregere ni leta ya Kenya na bakuru ba za kaminuza bavyeyi ba Kenya n'abantu bose bwira leta n'abayobozi ba za kaminuza ntibamenyere kuturungika muri yegeregere kuko iyatumwe ko na leta iyo baza ku meza y'ibiganiro mwaka uheze ntitwari kuba turi hano nicyo gituma tuvuga ko ari bo batumye kwiyegeregere ko bayitumye ko rero reka tubahe intambo nziza ntimuhagarikiye yegeregere kuko ingoma niho zigitangura
kwa sababu ngoma ndio imeanza.
Ariko abanyeshuri nka Bruno Tiato kuri kaminuza ya Nairobi bemeza kwingaruka mbi zose zigwa kuri bo.
Hii strike imetu affect sana, maana mimi nilijiunga na chuo hiki mwaka 2015 lakini mpaka sasa hii nimewezeshwa kufanya
hii yegeregere itugira kwingaruka mbi cyane. Jewe ninjiye muri kaminuza mu mwaka 2015 ariko gushika ubu maze gukora semestre zine gusa nsigaje yindi myaka ibiri kugira ngo mpeze umwaka uheze abarimu bahagaritse akazi inshuro zitatu zose umwaka wose nize semestre imwe yonyene nk'abanyeshure yegeregere yatugira dapinga rukambi nta kigenda mwishure ibiro byose birugaye nosaba leta gutora umuti ntasubirwamwo kugira ngo twirinde ingorane nkizi muri kazoza
ya kuweza kuepuka shida kama hizi miaka ijayo.
Nubwizi yote yatasigura byumvikana abarimu bo basanga aribwo buryo bwo nyene bwo gutuma leta ibumvira nkuko bimenyeshwa na Mugakoral munyamabanga mukuru nanirwa bigisha bo muri za kaminuza za leta.
We are telling you that our destiny as workers
turiko tubabwira ko kazoza kacu nk'abakozi kari mu minwe yacu dufise ububasha n'inkomezi byo kwibohora no kubaka kaminuza za leta dutegerezwa kwibohoza ntaco bitwaye umwanya bizofata iyegereyegere itegerezwa kwemeza inyungu z'ubwoko bwinshi kuri twe. Izo nyungu mugabo Maurice Buke amazi imyaka hafi ne muri kaminuza ya Nairobi ntazabona.
Niliingia katika hiki chuo mwaka wa 2014
ninjiye muri kaminuza mu mwaka wa 2014 kandi hari ingorane nyinshi ziterwa na yegereyegere zamaze zikorwa n'abarimu nk'akarorero abandi twinjiranye mu yandi makaminuza baramaze kurangiza amashuri mu mwaka uheze ariko jewe niho nkigira amahirwe yo kuja mu mwaka wa nyuma twose aba leta kudufasha ni kibazo kuri leta itegerezwa gutora umuti w'ibibazo hakiri kare kugira ngo twigishwe duheze kare
na kumaliza mapema.
Muri Kenya kaminuza za leta zimuzizewe cyane kandi n'abanyeshuri benshi barazihurumbira harimo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko niyo hagati ariko kubera za yegereyegere abatari bake basigaye bahitamwo kuja kwiga muri kaminuza z'abigenga kugira ngo baheze umwaka kugihe. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Of course this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aka kaziki nakatujyanye kuri biriya bibazo bya Martin Luther King imyaka 50 uyu munsi iruzuye neza yishwe. Pasteur Martin Luther King yarashwe ku itariki ya 4 y'ukwa 4 1968 yarafite imyaka 39 y'amavuko. Yari umuyobozi w'igihangange wabaharaniraga kurwanya ivanguramoko n'ubukene no guharanira amahoro n'uburenganzira bwa banyakamwe buri mu burenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese. Umurage we rero ugeze ku yindi ntera muri iki gihe tugezemo nibyo mugenzi wacu Edi Rwema yadusomeye arabidusobanurira.
Mu myigaragambyo yo ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu i Washington DC yari igamije kwamagana gutunga imbunda habonetsemo umuntu watunguranye benshi baramurangarira. Yavuze mu ijwi riranguruye agira ati sogokuru yari afite inzozi ko abana be bane badakwiye kujya bareberwa ku ibara ry'uruhu ahubwo ku myitwarire yabo. Ryari ijwi rya Yolanda Renee King umwana w'imyaka 9. Yakomeje agira ati fitinzozi ibimaze kuba birahagije kandi birarambiranye tugeze mu gihe isi ikuye guca ukubiri n'imbunda. Yolanda yitiriwe izina rya nyirasenge witabye Imana mu mwaka w'2007 azize indwara y'umutima. Niwe mwuzukuru rukumbi wa Martin Luther King waharaniye uburenganzira bwa muntu. Se umubyara Martin Luther King wa gatatu kimwe n'abavandimwe be babiri bakomeje intego z'umuryango mu kurengera uburenganzira bwa muntu. Nyakwigendera Yolanda King yavuze ku gitutu cyo kuba umwana wa Martin Luther King hari mu 2007. Yagize ati: abantu bakinyumva mvuga bahita bangereranya na data. Abavandimwe banjye nabo bahoranaga iki gitutu. Byabaga bikenewe nk'uko abayoboke ba Kingi bahoraga biteze ibitangaza. Avugana n'umunyamakuru wa Orlando Sun Sentinel yagize ati: nta byashobokaga kwigobotora icyo gitutu. Nisanze nshaka kubera byose abantu bose. Numvaga mpatwa kugira icyo nkorera abafite ibyo banyitezeho. Aba bavandimwe bane ntibahuzaga muri byose. Yolanda King yavuganiraga abatinganyi mu gihe umuhererezi wabo Banis we nka pastoro yaburwanyaga. Martin Luther King wa gatatu na Banis bahisemo kuguma muri leta ya Georgia, naho Dexter King na Yolanda bigira muri leta ya California. Abana bane ba King bayoboye ikigo cye mu bihe binyuranye, ariko nta n'umwe wabyamamayemo cyane. Ntibanavuze rumwe ku cyaba iherezo ry'ikigo cya King. Amafaranga cyinjizaga n'ahazaza h'iby'agaciro yasize harimo Bibiliya. Abavandimwe banagerageje gukorana n'abari inshuti za se ubabyara. Martin Luther King wa gatatu na Banis batorewe kuyobora ihuriro ry'abakristu SCLC riharanira uburenganzira bwa muntu ryashinzwe rikanayoborwa na se mu mwaka w'1957, ariko bombi bagiye bashwana n'inama y'ubuyobozi ku cyerekezo cyawo. Banis King we yageze aho areka akazi. Ivangura ry'amoko riracyari ku kigero cyo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batoye perezida w'umwirabura muri manda ebyiri, ariko abazungu biyerekana nk'abasumba cyane abirabura bagenda bigaragaza mu ruhame, haba ku mbuga nkoranyambaga no mu bihe by'imyigaragambyo. Imyigaragambyo yamagana abapolisi barasa abirabura nayo igenda yisubiramo, ndetse iheruka yabaye mu cyumweru gishize i Sacramento, aho ni muri Leta ya California. None umurimo w'umuryango wa King twavuga ko wageze ku ntego, ntacyo wagezeho cyangwa urajya imbere. Calvin Baker n'umwanditsi ku mibereho y'Abanyafurika muri Amerika avuga ko akazi kagikomeje. Abanyafurika baba muri Amerika basobanukiwe neza ko ari urugamba ruzahererekanywa mu masekuruza. Buri muryango w'abirabura urebwa n'uru rugamba. Kuba umuryango wa King ukomeza guhirimbanira uburenganzira mu mananiza angana atya birerekana ko bataragera ku ntego. Turi mu gihe kigoye gifite imizi mu bushake buke kuva mu myaka ya 50 cyangwa 100 ishize. Ese tuzongera kuganira kuri ibi mu myaka 50 ihereye ubu. Mu gihe igisubizo cy'iki kibazo kitaraboneka, abavandimwe batatu bo mu muryango wa King basigaye bo bagisubiza mu bwawo buryo bati: igihe ni iki cyo kubikemura. Ku wa mbere bahaye ikiganiro televiziyo ya CBS ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuro ya mbere batanze ikiganiro bari kumwe kuva mu myaka isaga 20 ishize. Banis King yabwiye umunyamakuru Michelle Miller baganiraga ko nubwo hari ibyo badahuzaho ariko bari hamwe cyane. Umunyamakuru Miller yavuze ko Jimmy Carter wabaye perezida wa Amerika yabashishikarije guharanira umurage wa se cyangwa bakava mu bikorwa by'umuryango. Abavandimwe bahuriza ku kuba bari bagishegishwe n'urupfu rw'umubyeyi wabo. Dexter King yabwiye umunyamakuru ati: twese ntitwagize amahirwe yo kuririra umubyeyi wacu, nibyo nkirwana nabyo. Hagati aho Martin Luther King Jr. afite umwuzukuru umwe rukumbi, umwana udasanzwe w'imyaka 9 wasubiye neza mu mbwirwaruhame y'ikimenyabose ya sekuru. nubwo benshi bamwigiraho ariko umuntu umwe muryango wa King ntahagije nkuko umwanditsi Baker abivuga asanga impinduka ya nyuma ikwiye kuva ku benshi bumva ko ari umurage twese dukwiye gusoza mu bisekuruza byose byasaba
Turagushimiye Edi kuri iyo nkuru tukivuga kuri Martin Luther King mu kirundi bavuga bati imitwe ikora ikoranye abantu bakwiye kubandanya iragijya Martin Luther King nkuko abanyamerika batari bake babisaba mbega iragijiwe mu vyerekeye ibintu bikomeye yaharaniye birimwo ubungane mu moko n'ubutunzi byifashe bite muri iki gihe Nivyo Leonce Hakizimana umuhinga mu bijanye na politike aba mu gisagara cha Chicago hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangura yishura mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Uravye imyaka 50 heze hari ibintu byinshi byahindutse nkuko mubizi twarashoboye gutora mu prezida wa mbere w'umwirabure uravye abera benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye gose abaye nabo barafise baratwara ahantu n'abakuru bo hejuru gose abirabure n'abazungu benshi hari ibintu byinshi basangiye mu butumwa busanzwe bw'iminsi yose mugabo sino ivyo ntizyo have bitwibagiza urugendo rurewe dushigaje kugenda uravye na cyane cyane nkuko mubibajije ivyerekeye kutangana mu bintu vyerekeye ubutunzi ubukene buhari muri kino gihugu mu birabure ni bwinshi rwose mukaraba n'ubwicanyi bw'ingwano inkoho z'amazavuze na cyane cyane ngena abapolisi n'abirabure imibano yabo itari myiza usanga umwirabure bamwica bamuhoye uko ari umwirabure hari n'ibindi bintu byinshi ubona yuko tugifite urugendo rurewe rwose
tugarutse ku vyerekeye muravuze ko imigendanire cyane cyane ku vyerekeye abirabure na bazungu ishobora kuba yarahindutse ariko hariho abandi bavuga ko ikibazo cy'ubutunzi kikiri ikibazo gihambaye cyane rwose mbega icyo kibazo cyotoregwa umuti gute
ya igihe Martin Luther King yapfa hari ibintu yari kwaragwanira rwose avuga ati turakwiriye kuraba ngene twobihindura hariho kimwe muri cyo hari vyerekeye ku amashuri ngene abirabure nabo bashobora kuja mu mashuri nk'abazungu niho bihera n'ubu iyo ngwano tugeze muri 2018 tukigwana muri kino gihugu muri Amerika ndakumbariye aho uvuka ukampa agacimbira uvamwe na komine ndashobora kukubarira uri umwana avutse ndashobora kukubarira ingene indiro yawe izogenda yukitobanziza canke nabi ivyo vyerekana ingene yuko naho leta ikwiriye guhera ikwiriye kugaragaza ugashikira amashuri kugira ngo abana bavuka bakura bakure bari mu mashuri bafite amashuri bashigikiwe bashobora kwiga mu mashuri bagashikiye bashaka kugira ngo muri ico gihe biza ayo mashuri baduheza bashobora kwitunga mugabo turavye ntiturashika hiyo abirabure benshi turacyaba hari iyo ngorane yacahari
muri iyi minsi iheze kandi mu mezi aheze kandi mu myaka ya vuba iheze haribonekeza cyane cyane ubwicanyi aho nk'umwirabure yicwa abapolisi biketse ko afise inkoho n'ibintu biriko biracika cyane rwose ikaba mu gisagara cya Sacramento hoho muramaze kubona imyerekano imaze iminsi mbega muribaza ko ivyo zoba bifitanye isano n'ibihe turimo
ya birafitanye isano rwose kuko uravye ingene abirabure baguma bafatwa naho tuvuga ngo twarate ngo hari iterambere ryabaye n'ivyo byarabaye mugabo wibajije yuko haheze imyaka 50 Martin Luther King avuga ati abapolisi barakwiye kugabanura kwica abirabure kubakurikira abaho ubwirabure bwabo ukibaza ko imyaka 50 iheze tukaba tubandanya twigira iyo ngwano byerekana yuko koko dufite urugendo rurerure kugira ngo ubwoko bugabanuke muri kino gihugu
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze namwe
Martin Luther King rero yari umwirabura ariko yaharaniye bose abadafite intege yanabiherewe ibihembo byinshi birimo igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel nahangaha rero dushoreje aya makuru nshuti z'ijwi rya Amerika turabashimiye cyane kuri mikoro mwari muri kumwe
na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi dushimiye n'abadufashije bose kubageza aya makuru mwese murakarama